mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umunsi wa 11 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2018. Ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga Mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka, ubuzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byofasha ubuzima bwabo ubu no muri kazoza. Uno munsi twabatumiriye umushinganahe yitwa Patrice Ntafatira, avuka mu gihe ta mu ntara ya Gitega mu Burundi, aba muri Canada, akaba yakoze ubushakashatsi butari buke kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi, harimwo no kubimenyetso ndangagihugu by'igihugu. Umushinganahe Ntafatira aratwiganira ibyo yakuye mu bushakashatsi yakoze ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi n'icyifuzo gihambaye afise kuri ryo. Ni mu gihe ubwirizwa shingiro ry'u Burundi rigiye kuzohinyanyurwa, abarundi bakurikiranira hasi politike y'igihugu bakaba baragiye barashikiriza ibyumviro byinshi kubikwiye kujamwo canke gukugwamwo. Patrice havuga ko bikwiye ko ibendera ry'u Burundi ryokosogwa kuko harimo ikosa rikomeye. Avuga ko inyenyeri ziri mu ibendera zicuramye kandi ko vyoba vyiza zisubijwe mu kibanza cazo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero aradusobanurira kahise k'iryo bendera, ico kimenyetso ndangagihugu cyashushanyijwe n'imvukira z'intara aturukamwo Igitega. Kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende ni Gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, muri kumwe na Oriane Itangishaka i Washington DC. Ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka, ubuzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byofasha ubuzima bwabo ubu no muri kazoza. Uno munsi twabatumiriye umushinganahe yitwa Patrice Ntafatira, aba muri Canada, akaba yarakoze ubushakashatsi butari buke kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi, harimo no kubimenyetso ndangagihugu by'igihugu. Umushinganahe Ntafatira aratwiganira ibyo yakuye muri ubwo bushakashatsi yakoze ku ibendera ry'igihugu. Nicyo yifuza igihambaye kuri iryo bendera. Ni mu gihe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rigiye kuzohinyanyurwa, abarundi batari bake bakurikiranira hafi politike y'igihugu bakaba baragiye barashikiriza ibyumviro byabo byinshi kubikwiye kuja muri iryo bwirizwa canke kubikwiye gukugwamwo. Patrice yavuga ko bikwiye ko ibendera ry'u Burundi ryokosogwa kuko riri mu ikosa, akavuga ko inyenyeri ziri mu ibendera zicuramye kandi ko vyoba byiza ko zoshirwa mu kibanza cazo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero aradusobanurira kahise k'iryo bendera n'ico kimenyetso ndangagihugu cyashushanyizwe n'imvukira z'intara aturukamo, ntara ya Gitega. Avyongereye kukuba ari umwigisha wa kahise muri Canada, inyuma yaho aminuje ibijanye na poetry mu cyongereza, aranaremesha ikiganiro yise Ikirundi cy'Abarundi ku maradiyo abiri mu Burundi, Radio Star FM y'Igitega na Black Eagle Radio imakamba, no kuri za WhatsApp. Icyo kiganiro kiracako. Ingorane nyamukuru bavuga riri mu ibendera ry'igihugu ni kuba inyenyeri nk'uko twabivuze zicuramye. Reka twakire rero umutumire wacu mu kiganiro, ariko mbere yaho reka ndabibutse ya nimero mushobora guhamagara ko mukashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Ni ya indi nyene ni 1 2 0 2 4 kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ndasubiramo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Twakira umutumire wacu mushinga ntahe Patrice ntafatira kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Ndabahaye mwaramutse.
Murakoze cyane kuganira natwe uno munsi. Akenshi ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka ku bijanye n'ukuntu bo kwiyungunganya uko botangura imigambi cyangwa uburyo boronka akazi ngo biteze imbere. Ikindi gihe tuganira ku magara yabo ariko biranakeneye ko rimwe na rimwe bamenya ibintu bimwe bimwe byerekeye kahise cy'igihugu byinshi bashobora kuba batanaronka no kwishure. Mbere yuko tuje mu kiganiro nyirizina reka tubanze ducishemo agace gato k'amajwi y'ikiganiro cawe aho wavuze washikirije icyumviro cyerekeye ibendera ry'igihugu cy'u Burundi tutega amatwi.
Ikirundi cy'abarundi
tuyagire soko
Patrice ntafatira.
Njini niteo yeso vya kuhisa vila kabga kei ngu kanguli ya gukunda nugu kenguru kuburuli kijihugu cha mavukiro. Kukwenye jichuika nganaka nuhuti guanile nganaka bakore nutanga la joji koro kirangu la jitaka ange jichiku munuko ngachaki ndu zirikana. Alapuka jihugu bakohora na machuma chiviganga rariri nyami gurukile kumera nubgongo ninguhoru gulimga nimbge gulirata ukiyaha. Kukara kore nimi wabo niwa kunda na boza kukunda gute kane na baso kurubara ya maze kute muguya mutizu muhoro. Jendu muhinga mchirundi mvugibzena toho jengabivuga nara jenghunzi miwabaza chanyo tutavuga na nhera mashugwe. Kanasi ndabachumugani mchirundi bati ucha ugoba vukana araba hejuru. Aho rero mu kiganiro cya mbere cy'izi n'umushinga ntahe cyo kuwa 2021 ntwarane mu 2017 naravuze ko mu bintu nta ntigire Repubulika ya Michel Micombero yihagiye gahindanya mu Burundi harimo n'ibendera ariryo darapo y'igihugu cy'u Burundi. Nzosigura hanyuma ururimi kirundi cyatiyemo amazina ibendera ni darapo. Uno munsi mvuga ibijyanye n'inge n'ibendera ry'u Burundi rimeze kuburicuritse none mbona ko byarenganye gucurugwa ubu n'abahima batakiri ku butegetsi. Muri icyo kiganiro navuze ko intwaro ya Michel Micombero yahaye inyenyeri z'ibendera ry'u Burundi migongo itandatu kandi yari itanu. Nongera mvuga ko iyo ntwaro yacuritse ibendera maze ishyira inyenyeri zibiri hasi nazo zabwiza kuja hejuru. Navuga ko Imana ibishatse nzokwerekana ibyayo marorerwa. Imana nihabwa icyubahiro yo inshikanye kuri ino sango none ca bugufi ngo ucira gace nawe uzogacira abandi. Ikimpamba mu cobo nkaburenshira nayo mira ninge mu Burundi n'amakaminuza yuzuye abigira ko banonose yakahise mbere banditse n'ibitabo amahanga mugabe akihoza icarimo nyene kiyese Burundi nta kindi gihugu ndabona ku isi kitagira kahise kanditse kerekeye ibendera. Ibyo ntacyo kuko ukuri ntikwahawe kuvugwa na bose kandi sokuru yapfuye yavuze ko ukuri kuvuga ukuzi ntikuvuga ukuze. Ibyo ngira mvuge birashobora kubamwa amakosa mugabo njanye na je kuko sokuru yavuze ko hije muri ku kivi hakihonda uri ko muvuba hagakore ku uri karasakara. None ni kuki mvuga ko ubutigu bugeze mu yandi majambo ni kuki ikiganiro cy'ibendera giciye ku majwi avuga kandi nagira ndayasozere. Ibyo bibazo byishugwa kubiri. Ubwa mbere narunze ibya nkenerwa ngo ngire icyo kiganiro. Erega ngo ikiganiro iyo ibyo nasomye n'ibyo nabwiwe bikwiye ngo ndarukure mu kanwa. Ubwa kabiri Uburundi burimirije isigwa mu gihebwiza nshingiro. Nanje nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yavuze ku ndwi yahera ko abarundi bose tungana ngira nshikirize icyimbiro cyanje cyuko ibwirizwa nshingiro ryohinduka. Mugabo iryo hinduka sigitezwe. Jewe nipfuza ko ibwiriza nshingiro rihinduka rikabona gucurura ibendera ry'igihugu cy'u Burundi ryacuritswe na Micombero kugira dushyire ku ibendera dufise uno mwaka. Harabaye amahiganwa abiri iryo mu gihumbi n'amajana 59 n'iryo 36.
Nkuko twabivuze uyu n'umushinga ntahe Patrice ntafatira akaba afise icyumviro ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi niwo mutumire wacu uyu munsi. Twamuramukije mushinga nawe Patrice nafatira ko ni kamwe mu gace k'ikiganiro wari washikirije kuri amaradiyo ukunze gucisha kuri bimwe ibiganiro byawe. Tubanza tukakubaza Patrice ntafatira ninde butubwira muri make uriwe.
Ego ndabakengurukiye
ugambe na mbere harakana naguva gukosora gatoyi jewe sinitwa ntafatira nitwa ntafatiro
ntafatiro
mu rurimi rw'ikirundi ntafatira ntigifite ico gisigura ariko ntafatiro gisigura ko ari umuntu atagira ifatiro na majabu make aho rero jewe rero nitwa ntafatiro Patrice nkuko meje kubivuga ndu murundi navukiye ku mutumba muremera muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega jewe ndu mutimbo muvuzi w'ingoma ndu mutimbo kama kubera namuka mu muryango w'abatimbo kama hanyuma nkaba amashure nayize mu Giheta hanyuma mbandanirije Gatara mu Kayanza hanyuma mpava mpereza mu Rusengo mu ndome mu byigwa bya mayagwa hanyuma mvuyeyo ncangenda mu seminari nkuru hanyuma sinabandana iki seminari nkuru mpava ndigisha Igitega hanyuma mpava nja muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'amayagwa y'igifaransa hanyuma mpava mvaho nja mpava nza ino yotawa mu 2001 nari nje kuvuga ingoma ino hanyuma rero nca mbandanya amayagwa y'igifaransa niyo nanonosoye muri kaminuza y'Ottawa mu majambo make ikirundi mvuga nico nize nk'abandi bose gushaka mwaka w'2013 nta bundi bumenyi narondeye bw'ikirundi nagumye ku byo nize gushaka mu 2013 mugabo igituma jewe nahavuye mfata umugambi wo kurondera ikiganiro cyitwa ikirundi cy'abarundi nuko jewe je narindushe je narindushe kubera iki ukuyemo abigisha bo mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu nize mu gataba ku mutumba wa Rutegama mu Giheta abandi bigisha bose bangishije ikirundi wamengana bacangero wamengana igihano kuburyo rero nta mwigisha n'umwe wundi yasubiye kunkundisha ikirundi nta mwigisha n'umwe yasubiye kunyereka ko amayagwa y'ikirundi ari amayagwa akomeye meza nta muntu n'umwe yigeze umwigisha yigeze kunyereka ko dukwiye kugira amahiganwa ngo rutere imbere gusumba kukaba nkako igatara no mu Rusengo warasanga hari amahiganwa yo mu Cyongereza hari amahiganwa yo mu Faransa mugabo ntitwigeze tugira amahiganwa y'ikirundi ngo turabe uwo bazi kuvuga neza gusumba abandi ibyo renkagira nti ndiko ndakwiza imyaka 50 none ko hari ubumenyi mfise ubwo bumenyi ndabupfane reka ndabe ingene nogerageza awugaruka rubimenye rumenye ubwo bumenyi n'abandi batabizi babimenye hanyuma rero jewe nakuze ndi umuntu abaza abashinga ntahe abantu babagabo abantu bose bansumva uwo mbonye wese n'umuntu agasaziye uwo mbonye wese ashobora kunyungura ikintu ndamwicara iruhande tukavugana nkamubaza ibibazo akambwira aricyo gituma rero byinshi usanga nzi kubera umuntu wese mbona anduta hari icyo namubaza kugira ngo ndabe icyo nzoterera simere abigisha nabonye
nkuko bivuze muri icyo kiganiro cyawe bakwita sogokuru nawe kumbure ku myaka yawe urashobora kugira icyo uterereye kugwaruka ni nayo mpamvu twafashe akanya kugira tugutumire ushobore kuganira nabo no munsi dusubiriye ku cyumviro cyawe cy'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi canke idarapo mu gutangura twokoresha ijambo ibendera canke idarapo wori dusigurira ibyo bibiri bitandukaniye he kuba ari kuba kiri bato canke kuba batazi neza itandukaniro ryabyo
murakoze ayo majambo abiri yose ya mu kamuri mu gifaransa ibendera ni banderole bahinduye abarundi bagita ibendera nyene idarapo naryo ni gifaransa nyene rivuga drapo barahinduye je kuganga ingo no vuga nti ni gitambara ndanga Burundi cyane igitabu ndanga Burundi ku gitabu kivuye mu mpuzu batabuye kimeze n'igitambara tugirageje kwiyamamura igifaransa tukahanka kuvuga idarapo cy'ibendera kuvuga igitambara kiranga Burundi cyanke igitabu cy'u Burundi niko no bivuga yego
ariko kubera benshi batazi iryo jambo cyangwa batarimenyereye kumbure twokoresha ibendera
yego kubera byaramaze kwemerwa rivugwa na benshi rizwi n'abarundi bose ibendera ni byiza ko rivugwa n'idarapo byakwiye kujya kuvugwa
yego cyane kino ni kiganiro k'ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyine turaza kubaha karyo kugushikiriza ibibazo n'ivyumviro ariko mbere yaho ibendera ry'igihugu cy'u Burundi dufise uyu munsi mu ncamake ryagenze gute ryavuye hehe tugerageje gusubira inyuma muri kahise
mu majambo make cyane kubera nagize ibiganiro bibiri bishikana iminota 60 ngomba ngerageze mu kanya gato nuko u Burundi buri ku ntwaro ya cami yego mugabo ukaba bujunjaritswe n'ububirigi bwaducura kufuni na buhoro u Burundi bwari bufise ibendera ry'ububirigi hanyuma rero haragera igihe tugomba kwishyira no kwizana Afrika y'ububirigi bwasaba ko u Burundi bworonka ibendera ry'u Burundi abandi nyagiye bambwiye ko ababirigi bahaye u Burundi iminsi 30 irenga ntirenguke ngo u Burundi bube bwaronze ibendera ry'u Burundi hanyuma rero hakaba umugambi w'abadasigana iprona wari urongowe na n'umugana atari umugani Ludoviko rwa Gasore hanyuma akaba yari afite igisongerezo gikuru akaba ari Mirerekano Paul Mirerekano niho baca bagenda mu giheta hari ishure ry'imyuga n'ubugenegene yari rongowe n'umupatiri yitwa Boccaccio Giuseppe Boccaccio mugabo mu giheta twe tumwita Bukaci kubera iryo shure ryari rikomeye rwose niryo ryarimo abantu b'abahinga nibo babumba ibintu umwami agomba guha abantu bagendeye u Burundi hanyuma rero baca baravuga yuko bakeneye ibendera ry'u Burundi haca barishiganwa habaye ihiganwa rero haraba umuntu akomeye rwose mu Burundi yitwa Ndikumana Zakari mwene Ndoyaha bamuka ku mutumba kigogoye hanyuma rero uwo Ndoyaha yari umuntu aciye ubwenge rwose yize muri iryo shure yari yaranahahejeje wewe yize muri iryo shure ry'ubumenyi n'imyuga hanyuma rero wewe rero icyo yakoze ni iki yarabumbye aha rero ngomba guterera abarundi bose bibaza ko ibendera ry'u Burundi ntango ryacapwe oya ibendera ry'u Burundi ryarabumbwe imbere y'igihe ryabumbwe nka kujya kwintuze kujya kwa kw'ibishusho by'inzira y'umusaraba ku bagatolika cyane umudari cyane ikingorongoro hanyuma rero aribumba gute aribumba rifise umuzingi hagati harimo inyenyeri zitatu z'imigongo itanu inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru na burya bundi rero nubwo burya bupande kame kari hejuru akandi hirya akandi hirya kandi hasi hanyuma rero nuko niko yarikoze ubwa mbere mu 1959 hanyuma rero basanga hari ingorane iyo bendera ryari rifite ingorane
mu ngorane ntaguciyemwo mu ngorane basanze ririmwo tugerageje kuja imbere gato harimo n'iryo kosa uvuga ko ririmwo n'ubu uwo tubwira iryo kosa rihari muri make ubu turiraba ibendera n'irihe byagenze gute
ingene byagenze nguko nuko ikambarareje ko naringeze ingorane yiriho nuko Mirerekano nagwa Gasore bamubwiye bati bagarutse mu gihe tamubwira bati iri darapo nitwarishira ku gitambara nzogura kumanika none kugira ngo umuntu ntamenye ko aricurite bizogenda gute buno nyere rero Ndikumana wa Ndoyaha acapa ishaka mu gice cy'ububamfu cy'ibendera ry'u Burundi inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru ikosa rero ririho n'ubu nuko inyenyeri imwe iri hejuru kandi ikaba ifite imigongo itandatu hari n'amakosa abaye abiri inyenyeri zibiri ubu zikaba hasi kandi ku ibendera ryabumbwe na Ndikumana wa Ndoyaha inyenyeri zibiri ziri hejuru izo nyenyeri zibiri ziri hejuru zikerekana amaso abiri y'intare ko n'igikoko ndangaburundi inyenyeri nayo iri hasi imwe ikerekana umunwa mugabo ugiye kure inyenyeri iyo imwe iri hasi niyo yerekana imana izindi nyenyeri ziri hejuru zikerekana umwami n'u Burundi aricyo kivugo cy'u Burundi cya mbere na mbere
ni ukuvuga yuko zicuritse
riracuritse rwose ryakwiye gucurugwa
Murakoze cyane rwose. None wazicuritse ninde impamvu yari iyi?
Aho rero aho ndashitse mu gihe cy'amezi 1966 Michel Micombero arafata igihugu arakura arakombora intwaro ya cami yaciye asaba ko haba abanyabugenegene ko bomubwira ibendera rikwiye kumanikwa. Ibyo bendera rikwiye kumanikwa rero bamweretse ryo kwanduye aha ririko n'inyenyeri. Iryo darapo ryaramanitswe gushika 38 rimanikwa inyenyeri imwe iri hasi ziri hejuru. Ndafite n'ifoto nshobora kurugikira ya Micombero byerekana ko ariko wenyene umukuru w'igihugu. Hanyuma rero bahabarazihindura zibiri zijya hasi inija hejuru. Ni intwaro ya Repubulika ya mbere yatumye idarapo ricubikwa. Inyenyeri imwe ikaja hejuru zibiri zikaja hasi.
None kuri wewe tubwire mbere ko tuja ku banywanyi, kuri wewe akamaro kuko bikosogwa nakahe kuri identite cyangwa ku ndangamico z'igihugu, akamaro gahagaze hehe cyane cyane kuri wewe?
Ibendera ni ibimenyetso ndangaburundi na Burundi bwacu. Ni ibintu bisonerwa kuko birarengeye intwaro. Urashaka kuronka intwaro y'umuntu atwara igihugu imyaka 5-10, urashaka kuronka intwaro nki mugabo. Ibyo n'Uburundi byerekana Uburundi, niko karanga kacu. Nicyo cyerekana ko Uburundi ni kintu. No kubwira ngo iki umuntu adakunda nk'Uburundi, hanyuma ugasanga idarapo ariko arihonyora abahonyanze Burundi bwose. Ucuritse idarapo naho ucuritse Burundi, ucuritse Abarundi bose bava bakagera. Ibyo ni ibintu bisomerwa, nicyo gituma nsaba ngo bije mu nama mu bwizwa nshingiro ahantu bigumaho nyene kugira ngo bihindugwe ari umurundi wese abwiriza kavuze. Nta muntu n'umwe naho yoba umukuru w'igihugu, nta muntu n'umwe ashaka kwihagira ibendera, nta muntu n'umwe ashaka kwihagira Burundi bwacu, nta muntu n'umwe ashaka kwihagira ibintu ndangaburundi. Bikunda
akamaro karahari kandi gakomeye cyane. Urakoze cyane mushinga nahe Patrice Ntafatiro mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi wa Mungu. Tuce ku mirongo ya telefone duhe akaryo n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Duhere kuri Aron urahura komeye.
Yego ndasimba kwewe.
Uduhamagaye urihe ga Aron?
Ndi mu Gashyoho mu ntara ya Muyinga, akavura akariko karago.
Ni vyiza cyane. Icyumviro cyangwa ikibazo ufite ku kiganiro cy'uyu munsi ni kihe ga Aron?
Yego uno munsi mbanje gushimira uwo mutu niyo namukurikiranye kuva bwa mbere agitangura. Yavuze ati atiga kuva kera bamwigishije kahise, ati ntibakamwigishije nk'uko nawe yabyiyumvira. Ibyo nabyumvise abivuga. Hanyuma cyo n'uno munsi abantu usanze kunywa abantu bariko barigisha, usanga umengo ntibigisha nk'uko usanga byari bikenewe. Kuko nagiye narigeze kwiga cyangwa narize, uca usanga kenshi nk'umwarimu umengo ariko arakwigisha ibintu, umengo ariko arikora kugira akorane n'umwanya, ari ibintu byinshi twari dukeneye nk'ibyo uwo mutumire ariko aratubwiye. Hanyuma ikindi nacyo uca usanga mu mashuri bariko bariga kahise ko mu bihugu byo hanze bya kure, aho ndiko navuga aha mu Burundi wacu, ugasanga bariko bariga kahise ko mu bihugu bya kure, kandi wumva no Burundi ufite kahise kabwo bo kwigisha mu mashuri abana b'u Burundi, tugakura tuzi kahise ko Burundi. Ibyo ni ibintu twe tutari dusanzwe tuzi. Aho rero nka cyane nsaba nka nimba leta yo bihindura ikatwigisha na twebwe kahise ko Burundi bw'iwacu. Hanyuma ngabitse ku ntumbero uno munsi, aho yavuze ati ibendera ry'igihugu, jewe nayo numva umengo nabyumvise ariko arabivuga, niho mbere karabivuga cyane mbume ngo kuba izo nyenyeri zohindurwa zokiranuka, cyane mbume ngo abantu nk'ubu tukiri bato tuko turakura, cyane mbume ngo ibyo ntacyo bitwaye ntacyo bitumariye ntaka umukene ngo ni ibintu byonyine byo gu sinzi ko niyo bivuga, cyane mbume ngo ntacyo bitwaye kimeni abo nkamusaba nk'umushakashatsi uwo mutumire wacu nk'umushakashatsi arabe ashakashatsi ibyo tuma ugwaruka bw'ubu dutera imbere. Kuko kenshi iri kurara bugwaruka usanga ata bintu by'iterambere ata bitameze neza, Aika rafu ni dugu hindura inyenyeri ngozi medenari mo zirabu kunuku nuku. Agwe tu kiri basa kula tutalina kaisa kubu kwa hatu mbumengo hatirizo tumari la nizdo mugizenezu.
Ngira kese kumunga niragaro. Hariyo kimi ni uti ya vuze chereke inyenyeri mge ili mwusi ya churi tukwe imani kawa mwusi yugu chuburundi nungami wika jahejuru. Ivyo kuri wewe nacho vigutuwae kuona inyenyeri yari ya panzwe kuba ari ikimenyetso cy'Imana ijya munsi ivyo kuri wewe ntacyo bikubwiye
erega je nkaje nk'uno munsi ndabyumvise no munsi kubera kahise ku Burundi ntako nize ntako nzi nta wakanyigishije umba aho nshimikira mvuga nti yaba kahise ku Burundi twahitwara cyize twatuzi ati ndega idrapo y'u Burundi bendera y'u Burundi bisiguri ariko dufite no munsi aho no munsi sangarize kaminuza yarahegeje mu gasanga ntazi ngo ibendera y'u Burundi bijya biriko nibi kibisiguri ari bona nk'uko wogenda mu isoko kagora igitenge gisanzwe
birumvikana urakoze cyane aho araza kukwishura kuri cyo kibazo cyawe hama tubanze na Elise mbere ko bakwishura Elise uratwumva alo Elise
ego mwiriwe
amahoro neza
naramukije umutumire ego umutumire aravuze ibintu amutima ariko agomba ngire icyo ndabivuga ko yavuze ko bize bariga n'ibintu bitwa mayagwa natwe twarayize kuri ku bantu no mvuga ati bize mu myaka iheze ariko kuri uno munsi mbona umenga ugwaruka ingorane rufise ntago ari kestiyo yo guhindura inyenyeri cyanke by'amayagwa ahubwo ugwarukwa nuko dufise ingorane turiga ariko ntitumenya ibyo twize hariyo nk'ikuru ndashimira nka leta y'u Burundi iheruka guhindura ikazana ibyigwa bishasha ikuru bita entrepreneuria basizemo urabye neza nagomba nibutse ugwaruka hari ibintu bita ibintu biranga umu entrepreneur bace bajya ahantu hari agatire kavuga yuko umu entrepreneur ategeza kuba mu visionnaire ingorane dufite rero mu Burundi nuko abantu dushaka kubaho ku buzima bwo ku munsi urumva dushaka kubivala tuerevi ariko ni du projete ubuzima twiyumvira ati mbega ejo tuzabaho gute mu mwaka uza bizogenda gute niyo ngorane ariko niba tugire yuko ingorane dufise ari izo zibendera cyangwa ibiki nkaca shaka gukebura ni radio yacu ya Voix d'Amérique ego uno munsi indangamarara y'iki kiganiro mwanditse yuko ari umunsi wahariwe ugwaruka sinzi rero ingorane ugwaruka rufise yuko gotorega inyishu n'uyu mutama wacu afite imyaka 50 mbega nta rundi gwaruka rwari kuza kugira icyo rumpanze mu gusigura yifije
nk'uko nabivuze impamvu twamutumiye nuko yagize ubushakashatsi kandi ashobora guterera mu kumenya kahise gwaruka rurakeneye kumenya kahise
ego turafise n'ugwaruka rwagize ubwo bushakashatsi ingorane nuko ugwaruka rudahabwa ikibanza niyo ngorane dufise niba duhe ikibanza natwe turafise ibyo tushikiriza turafise ingene tukwiteza imbere ntituze turahekenye gwatumira kuko natwe turafise amenye twarayameze ego hanyuma ikibazo cya nyuma nabaze ngo tumire nago banamubaza ati mega ku ngorane zihitiye mu Burundi kuva mu 2000 navuga na 14 mbere nko yatanguye mbega hari isano hagati y'iri drapo ry'u Burundi n'izi ngorane zabaye isano rihari n'igihe ego n'umuti wotogwa kugira izo ngorane zihere n'izihe mbega ku bijyanye no guhindura ibwiriza shingiro ahagaze he abona yuko bijyanye n'igihe ko twe abarundi tubona yuko byari bikwiye yuko ibwiriza shingiro rihinduka kubera ibwiriza shingiro rya kera ryo kuri aba bataba nyine nk'uyu nyine mwatumiye bisaba yuko aboneka ibwiriza shingiro ryo ku bana bavutse vuba navuga yuko iryo ibwiriza shingiro rizokorera ko cyane abona neza yuko
urakoze cyane Elise urakoze cyane nk'uko wabivuze ugwaruka rurakwiye guhabwa urubuga rugashikiriza ibyiyumviro ni navyo dukunda gukora kwa Mungu turabahamagara nihaba hari umujene ugwaruka afise ibyiyumviro azikahise nawe nyene turamuha ikaze muturungikire nimero yiwe tuzomutumira kandi azofasha bagenzi biwe mushinga nahe Patrice Ntafatiro duhereye ku bibazo vya Aaron kuri wewe wabona ati ikibazo harabaye ikibazo cyo kutigishwa ibintu bifise akamaro mu gihugu nkakahise nawe nyene yavuze ko atakize neza cyangwa batakigisha neza bataga gaciro uwo mwishura gute yavuze kandi yuko hakwiye kongeregwa ivyigwa byo kwiteza imbere abona ko bitari ko biratangwa
ego ndamukengurukiye aho kubera yabaje ikibazo kandi ibyo avuga nibyo bimwe bimwe icyo nagomba ndamumenyeshe nuko iyo kahise katizwe neza ntuheza gutera imbere naho utera imbere usubira inyuma muri cyo gihe ntumuri ko atera imbere ikivyerekana nuko nkubu mvuze nti jewe kahise sinakize neza abangisha wamenga nti bankundisha ikirundi ahubwo bakankundisha iby'iburaya bakankundisha ibyo muri Amerika niyo ni ngorane ikomeye gose ingorane yerekana ko umuntu ataratera imbere bacungibutsa mu kirundi ngo ukura utabaza ugasaza utamenya kandi udafise se ntamenye bya sekuru uwo rero akiri muto yibaza ko akahise atacho kamaze abari karihenda abari karihenda kuko hariyo nk'ibintu bimwe bimwe turi muno munsi usanga bifise imizi muri kahise ariko iyo kahise kaba kigishwa neza gusumba hari tugerageza kugeza kubyirinda aho sino tanga uburero bwinshi cyane mugabo nuko icyo namubwira nuko amashure mu mashuri usanga rimwe rimwe ukwigisha kwaragabanutse ukigisha ugasanga abize mbere gatoyi ni bumengo ugira ngo baracira ubwenge gusumba abubu ufatiye kubyo bandika cyangwa bavuga ibyo bikava guki bikava kuko atabantu babarundi babigisha benshi bagize nkama ibanga ryabo ryo kwigisha ku buryo rero usanga akahise ni keza gose kuko niho umenya iyo wamuka niyo wamuka n'iyuroye hariho umengo umwibutsa w'igifaransa uvuga ngo ubutazi yavuye ntamenya niyaroye kuko ntubufise ihangiyo niko jiwe no muha mu majambo make yinko no mwishura
dutugiye aho nyene Elise yabajije isano nko kubivuze hari imizi ibihari kuri ibintu bitubera ko unye bivuye ku mizi ya kahise Eron yabajije ati hari isano ubona ku bibazo duheruka gucamwo muri 2015 ufatiye ku ibendera ry'igihugu
hingeze we ndamusigurire ikintu kimwe nk'ibi tuduherukamwo ibyo turimo nyene by'abarundi ne jewe kubyo nabwiwe nuko izo nyenyeri zitatu ni kubera iki micombero yazishyize zibiri hasi ine hejuru uwo Elize ashaka noja kumurungikira ibyo biganiro bibiri nagize bijyanye n'ibendera akabyumva neza nuko inyenyeri imwe yagiye hejuru ni y'umututsi w'umuhima w'umurundi ariko Ndikumana Zakariwa Ndoyaha iyo nyenyeri imwe ni inyenyeri iri hasi y'Imana ko ariyo dushingiye ko mugabo leta ya Michel Micombero iyo nyenyeri yayise ko ari umuhima ari hejuru mu yandi majambo naho ntoyinda kuja kure ni ukuvuga ko ikumigwa itanguye ariko umuntu avuze ati nangwa idarapo nirisubire uko ryahora kera hasubire kuba Imana hari ikintu tuba twirinze gato ikintu tugukumirana aho ucibanda nyindi nyenyeri imwe ntiyari iyo umwami inyenyeri ikurikira yari iyo umututsi w'umunyarugu mu yandi majambo hatangura umututsi w'umuhima hakurikiye umututsi w'umunyaruguru inyenyeri isigaye isangiwe n'abahutu n'abatwa mugenzi wanje Elize igihugu hariho abantu biyumvira kumengo barasumba abandi nyumva ko icyo gihugu gishaka gutera imbere niba gomba byiza yo nuko dusubira ku vya kera tugasubira ku mana umwami uburundi hanyuma aho gati niko kugomba gusumba sumbana tukagasubiza inyuma ko dutanguye gusumba sumbana uko bizobandanya uko hama bikuru uko hama bisigugu uko hanyuma bica bivamwe n'izindi ndyane niho jewe nogeza ntagombye kwinjira muri byinshi kuko jewe niko nsigura idarapo niko nsigura ibya politike y'u Burundi hanyuma ico no uhereza ko ku bya Elize nuko avuga ati ibyigwa bishasha mugenzi mugenzi no kumenyesha ko wewe ugire ubushakashatsi urabe nk'iburaya urabe muri Amerika udosanga bakwigisha kahise kabo nkamwaramutse bakwigisha kahize kabo novuga ko mengo ni dini bakwigisha kahize kabo no kuvuga barakwereka yuko ubutazi kahise ntacubuzi mu gihugu nibyo bintu byose niyo entrepreneuria uri kuravuga ibyo bintu byo guteza imbere ayo mafaranga ushobora kubufise uya uzoteri uzoteza imbere igihugu cy'u Burundi ko kirimo maho kuko abantu bumvikana ko hari umwumvikano umwumvikano nawo urumva ko n'umwibendera utarimo neza neza niko no kwishyura amajambo makeye
aho nyene tukivuga kuri ico kibazo nyene cy'inyenyeri nkuko wavuze nti wabivuga ko byinshi harimo ibijyanye n'amoko gukumirana n'ibindi umukuru w'igihugu kumbure ashoboye kuza akavuga ati izi nyenyeri zivuga iki zisigura iki akazihe insiguro nshasha hoho ntivyo babikwiye canke naho nyene aho bahakeneye ikindi
aho cyakibazo kiranguye gose kuko jewe urumva ko ngerageza gusubiza iteka ibya mbere ko ngerageza gusubiza iteka imana umwami uburundi kikaba icivugo kiri mu ibendera ry'u Burundi nyene tukareka ubumwe bikorwa amajambere kuko ni kindi cy'ubundi mugambwe yabisabye abanyagihugu abarundi nibo babigira bakabigirura abanyagihugu bavuze bati rero ubu turabihinduye ubu ntibikiri ibi nibi 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 twese turumvikanye ubu bigiye kubibi nta kosa jewe no bibonamo nta kosa no bibonamo kuko muri icyo gihe abarundi ntibazoheza ngo bagira kati no kugomba kudabana ko basumbana baheze bakumirane bazogira ikintu gikwiye ni nacyo nasabye abashikira umukuru w'igihugu na n'inzego nkuru nkuru z'i Burundi navuze ntaba bashikira ababwire idarapo ricurungwe no muri Burundi bwacu ijambo ubumwe rivemwo hasubiremwo umwami canke bashireho irindi mugabo rivuga umwami ibyo twumvikanye muri ico gihe rero jewe abarundi tugize icyo tubivuga ko jewe ntangorane ndabibona mu nkuru
ndanongena nkakunganira muri Amerika ndahamaze imyaka myinshi cyane gose ibyo wavuze nibyo uko bigisha kahise k'igihugu nk'idini barabishimika ko cyane barabitanga kwa mu bizamini no kugira ngo ube umunyamerika uvuye mu kindi gihugu kugira ngo ufate icyo bita kugira ngo uronke ubwene gihugu utegerezwa kwiga igitabo kirimo amabwirizwa na kahise k'icyo gihugu cyo kintu bavuze nico cyane barashimika cyane kuri kahise k'igihugu mbere yuko baguha ubwo bwene gihugu tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi bira DJ bya America twakire DJ bahora komeye
eta komeye ni twanse nyumva DJ ba ingodi nagiremba se umutumire mbanza kumushimira kwico kiganiro mwateguye yavuze ko yagize amatohoza mugabo ko abantu bagira amatohoza ari ubwoko kwinshi hari aho yavuze ko yabajije abakurambere naho ashobora kuba yarasomye ibitabo agenda bubaze kuri iri tohoza ry'idarapo ry'igihugu yagize ko uwo muntu ya chapse idarapo bwa mbere ataho yoba yarabyanditse ko yavuze ko yari yarize naho yoba yarabyanditse kugira ngo abantu bamenye yuko izo nsiguro yatanze bwa mbere ko yari imana igihugu n'iki ko yaba yarabyanditse ahantu ariko iki kibazo nagenda mubaze icyuma n'icombero yaracitse izo nyine mbwa yacishwe mugabo ryanyishuye yuko hari ahantu byaba byanditswe kuko niko ndiyumvira ko nyamba yo yagize amatohoza abaza abantu gusa abantu barashobora kuvuga ibyo biyumvira kumbura atari ukuri murakoze
cyane reka twakire na Ezekiel mbere ko tukwishura Ezekiel turi kumwe
yego
urakomeye
yego n'ukuri ndakomeye mbanze mudamukije umutumire
arakumva
ndaramukije namenyesha amakuru yo ku kigi Amerika
turakuramukije cyane
yego nanjye nagomba ndamubatse uwo mutumire yavuze ko yagize amatohoza canke ubushakashatsi ku bijyanye n'iderapo ry'igihugu yagize ubushakashatsi nkande yabugize kwishyirahamwe canke yabugize kugitiwe hama mugitangura mwavuze ko iki kiganiro kigenewe abantu b'ugwaruka
uno munsi wa mungu mu bisanzwe ni umunsi w'ugwaruka ibibazo by'ugwaruka inyigisho zifasha ugwaruka ego
rero icyo nagomba gutera nk'ugwaruka ugwaruka ikintu kitwishe ubu ni kuba tutaronka abantu batubwira ukuri kakahise uburyo iyo tumenye ibyabaye mu kahise cyo tumenye ukuntu dushobora kwigenza muri kubu hama nkaba ndangije nshimira uwo mutumire
urakoze cyane Ezekiel. Reka twakize ibibazo bibiri. DJ arabaza ati uwo wari wavuze ndi ku mana Zakariwa Ndoyaha yoba yaranditse ku rupapuro ahantu ukuntu izo nyenyeri zo zisigura ikindi nyenyeri zisigura yoba yarabishyize ahantu ku rupapuro kugira ngo abantu basubire inyuma barabe canke byari hehe aho insiguro zazo zari ziri Ezekiel nawe akavuga ati wagize amatohoza nkande kwari ku bwawe byagenze gute akavuga ati yipfuza nk'abajene bipfuza abantu bababwiza ukuri kugira ngo bamenye iyo bagana baja muri market kubwiga ukuri ni ikintu bipfuza
ego ndikengurutse Didier Nsengiyumva avuga ati ntaho yanditse ndikumana Zakariwa Ndoyaha ndikumana Zakariwa Ndoyaha na mu kiganiro nagize navuze ko yari umuzamye yari umuntu w'inyumvira cyane yari umuntu w'incabwenge rwose hanyuma ntaho jewe amatohoza ngeze ko ntaho nzi yabyanditse mugabo icyo mwomenya gusa ibyo nabwiwe si ibyo nasomye ibyo nabwiwe nuko yakora ibishusho bibiri bibiri yabumba ibishusho bibiri bibiri hakagira igishusho aha wa kimutumye akagira n'igishusho gisigara muri atelier ahantu yabumbira ibishusho kwa Bukachi mu Giheta aho yabavuye abandaniriza muri atelier y'uwitwa Manirampa Antoine uwo Manirampa Antoine akaba ari we yasize ibendera ry'u Burundi hanyuma rero mu bintu leta ya Michel Icombe yakoze nkuko nigeze kubivuga nkavuga nti muradoge na mundonderere muzorondera muruhe ahantu hari nopfuga nti ibirimba ikirimba cy'umwami kwa naka umwami naka umwami naka umwami naka umuntu ararondera kabura aho rero leta ya mbere ya leta ya Repubulika ya mbere ishikiye hari ibintu yagerageje kunyitsa niko novuga ibintu bitasubiye kubaho kuboneka kugira ngo ubwami ntibusubire kuboneka mu bintu rero ndanga Burundi byanyitse hariho atelier y'uwo ndikumana Zakariwa Ndoyaha iyo atelier yarononwe rwose byaramenaguwe ibintu byose byariyo kuburyo udashaka kuronka atabyugisigarana nibyo ibendera ry'u Burundi byo naribonye mu 1987 nindwi nyekamo mu kw'icumi na kabiri niho narakabonye ako kantu kabendera narakabonye ni ukuvuga niko kari gasigaye gafiswe n'umuntu yaba mu Nyakabiga biganye na Ndikumana wa Ndoyaha yarambonye mvuze ingoma ambwira ati sha cyeko ndamugaye kuguru yambwiye ati wa mwana ni ukuvuga 87 nari mfite imyaka 20 yambwiye ati wa mwana jewe uko kuguru mbona kumugaye ukatamba ingoma gucyo usa n'umwana wo mu Giheta yavuze ingoma 74 azivugiriza Micombero niho ndamuzi aravuga nabi wacu ati umwana ni gucya na gucya gucya na gucya rero mbonye ko kagurwaye hanyuma nkabona n'ingenzi uri kwatamba ingoma mbona umengo n'uwo mwana yego ni jewe je nitwa gucya aravuga nabi wacu hanyuma arambwiye ati rero hari kintu ngomba kuguha ujani wanyu gisubiri wanyu mu Giheta kuko cacapwe byoya cabumbwe na Zakariwa Ndoyaha je nagiye aho yaba ngomba kuvuga ibindi naragiye aho yaba ndabona iryo bendera ribumbwe ibyo rero byasigaye nibyo uwo muntu yashoboye gukiza igihe hariko igihe novuga nti hari ibintu byo birasambagurika muri waterie yo mu gihita rero jewe ntaje nashoboye byarananiye kandi birakabona je byarananiye ko iyo bendera ndaritwara kugira ngo ndayitware mu giheta kuko byari kungora gose kukingira hanyuma gico nshobora gukora nuko nshobora kubivuga uwavuze rero ngo yarabyanditse cyane yagize gute inyishu ndayiguhaye hari ibintu byinshi cyane byo kubama ibyanyitse udashaka gupfa kubona yego udashaka gupfa kubona ubu niko byagenze
birumvikana
Ezekiel nawe ati ntande wewe ugira ubushakashatsi mugenzi wanje ndi umurundi akunda Burundi ndi umurundi naho mba mu mahanga amazi imyaka 10 ndi mu mahanga ndi umurundi avuga ikirundi nkuko aho nakavugiye bumva nta gifaransa natijije mu kiyeta majamba ngahe nke katatu cyangwa ane nabigize kugira ngo nyika niwangurikiye neza kugira ngo simere gino muri Canada ndumwigisha kugira ngo simere nk'abandi bigisha banyigisha umengo n'abacangiro jewe ndabicone ushobora gufasha ugwaruka rusigaye wa undi rero yavuga ati ahubwo mutubwire ibintu byo guteza imbere Burundi bica guteza imbere nuko jewe ndiko nteza imbere ibyo nzi neza gusubumba ibyo nzi neza na mayagwa na kahise ngomba ko abagwaruka rumenya je rero amatohoza ndayagira nk'umurundi akunda Burundi akunda Abarundi nkabigira sindabigira kugita iki wanje kubera ibyo ndabizi ko ndabije niwagomba uranyumvira nibyo mvuga nti abashikira umukuru w'igihugu yaba hari ibyo ndondera no vuga nti ndasabye umukuru w'igihugu ntumeko ngende ndabisigurire oya cyane bikenewe abashikira umukuru w'igihugu abashikira inama nshinga mateka abashikira inama nkinguza mateka bababwira ibi ko jewe nabitohoje nabimenye nta nyungu rero yindi ndabironderamwo ngomba we kubimenya abarundi bagakunda Uburundi bagakunda Ikirundi nuko kuri ngomba kuzovuga ko hari ibintu mvuga hari ibintu mvuga byanyegejwe nk'ubu ndiko ndavuga ngo inyenyeri imwe yitirirwa ba iyindi yitirirwa ba iyindi yitirirwa ba icyo nta uzobisoma kandi abantu bize kahise bafise n'amadoktora ni benshi mugabo je ngirani je siko nkiye kubaho siko nkiye kwiga siko nkiye kwigisha je nigisha mvuga ukuri ndagukengura ukeze kiyere
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakira abandi Amede uratwumva
nabumva cyane
kibazo cyangwa icyumviro mu kiganiro
nishanze icyumviro nagomba gutanga ni iki ku bijyanye n'ibyo ariko aravuga ku by'iderapo y'igihugu cy'u Burundi hariho ngo izo nyenyeri ngo ziracuramye ngo zigize gutuma ibisanzwe izo ego ari mu mahanga arashobora kuba ariko yabivuga gutyo ahubwo icyo twamusaba ni uko yoza mu gihugu cy'u Burundi nyene akerekana ubushakashatsi nyene yabukwize naho yaje aratembera ibyo avuga kubera uko yabivugira ku maradiyo aho yari hiyo muri Canada byaba byiza gusumba ajya akabisigura ari mu gihugu cy'u Burundi cyagize cyamwibarutse bizenya ubushakashatsi basanze ibyo ari ibyo yatohoje ari byo bakavuga ati ibi ni ukuri basanze naho atari byo bakavuga ati naho nyene aha turabona mu bisanzwe nta kuri tubona kuri ibyo byaba birimo n'ibyiyumviro yoba yariyumviriye suko mu bisanzwe ukeneye iyo ikintu kihari umwe wese ashobora kukibona uko uwundi akakibona kuriya rero n'icyo gihe umaze kuba muto ariko murabona ikintu kumwe n'icyo hacavuga ati ni ukwicara mukaganira mukaraba ukuri aho kuba guhagaze hacya mbona rero kuri ibyo ku bijyanye n'intoza n'ugwaruka naho kuri ibyo barikava misa nk'ibyo bimaze kuba biri uko byogiye habona hagaragara byamaze kubona ati ukuri aho kuri nuko niho mbona byose abiza bifasha ugwaruka n'andi kuri ibyo nk'ugwaruka nka je nsanzwe ndi mu gwaruka nyene nk'ibyo nshamura yo kumenga nta na kimwe cyo dufasha ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu
murakoze cyane Amede Emile ku murongo urakoze cyane Emile turi kumwe malo Emile amahoro neza
mahoro
kibazo cyangwa icyumviro
ego nabyumvise mu bisanzwe iryo darapo ry'u Burundi vrema nibyo izo nyenyeri twakoze twumva ngo urunyenyeri rumwe rusobanura uko urundi nabwo gwiterwa uko muganga ko wese watatse ku ntebe y'ishuri ntibashoboye kumenya ngo ibintu ngo bimeze gute ariko ni kwishuri ntabavuga neza uko bitekerezwa twebwe mu ishuri yatubwira ngo abami bavukana imbuto ushika umuntu aheze akamenya ngo abami ngo bavukana imbuto ushika ubu izo nyenyeri bamwe bavuga ngo zisigura ngo ubumwe ibikorwa amajyambere rero bisigura ko ariyo sense propre na sense sigire babihereza ego
urakoze cyane
ndabasana
reka twakire undi kumbure wa nyuma mbere ko wishura Fidel uraho alo Fidel Fidel samuri munduru nyinshi kumbure turamugarura hanyuma reka tuje ku bibazo bya Amede na Emile mushinga nahe ntafatiro Amede yavuze ati byiza nuko woja mu gihugu abaza ati uraherutse yo ati woja mu gihugu ugashira ahagaragara neza ugafasha mu bijanye na kahise k'igihugu mu kubishira ahagaragara kumbure hakaba uburyo wokwerekana ingene ugize amatohoza aho wagiye ukabidokumenta ko bavuga mu gifaransa ukabishira habona nyine ku rutonde rwavyo kumbure niko byo bafasha cyane nk'ugwaruka bari ko bariga kahise k'igihugu Emile nawe avuga ati ukuri baragukeneye cyane kubijyanye n'insiguro y'ibintu bitandukanye kuko kuri wavuga ati nk'ubu nyi hari insiguro ivuga ati zijya nyenyeri zivuga ati ubumwe bikorwa amajambere none uwo mwishura gute
aho Amede ndaguhaye maramutse nagoma nkubwire ko inyenyeri uri kuravuga ibyo ngo nzubire mu Burundi jewe nta kibi nakoze wa mugenziwe nta kibi nakoze mu Burundi jewe mu 2000 navuye mu Burundi mu 2001 2007 narasubiye mu Burundi 2013 narasubiye mu Burundi 2016 narasubiye mu Burundi kandi nkagenda ngiye neza ngaca ku kibuga cy'indege hanyuma ngakora ibyo nagiye gukora nagomba nkumenyeshe ko ingendo zibiri zo mu 2013 na 2016 zari izo guteza imbere igihugu cy'u Burundi cyane cyane mu bintu by'ingoma navudutse ngaho yotawa ngenda kwigisha ingoma guhugura abatimbo bo mu gishora kubera bari basubiye inyuma abatimbo namukamwe bari basubiye inyuma ndagenda ndabereka umurisho neza ingene umurisho uvutwa kuburyo abo batimbo barasiye kuba ba mbere je naranditse igitabo cyo ku ngoma ndandika aho ngomba ndabivuge mu gifaransa kugira ngo kubera umwanya uri kuragenda fonction mathematique naragize fonction mathematique yo kuvuza ingoma ni ukuvuga ndashaka kwandikira ku papuro ukacuvuza umurisho ibyo rero abatibo mu gishora nabiberetse naragiye mu 2016 ndasubirayo mu 2013 n'ubu nzosubirayo rero ibyo nabyo byo kugira ngo nsubireyo ndabivuge naguma nkumenyeshe ko ndi kudategura ikete gikete nzorungikira umukuru w'igihugu yinda biganiro bitatu ibiganiro by'ibendera ibiganiro by'icivugo cy'u Burundi n'ibiganiro bya Burundi bwacu nerekane iyo nabikuye abo twavuganye ibiki byose ndamwandikire hamampe nungenda imenyeshe n'abandi kugira ngo ibi bintu gusa byo kuvugira ku munwa byo kuvugira ku radio byandikwe ibyo rero icyo nakumenyesha rero kindi wowe uvuga uti mbega ibyo bintu mvuga birafashe je ndashaka kugenda wenyine mu genda ku kugisenge bumenyi nita internet ndayita igisenge bumenyi utamikeyo ijambo micombero niwayitamika ijambo micombero nitaguha ifoto micombero aboneka neza inyenyeri imwe iri hasi zibiri hejuru uzocuze duhuye ntenda kwengera aho rero ubu Emile nawe nagomba kumenyesha Emile ko ukuri ni ukunyenya turiko turavuga biratangaje ko n'imiburi ibyo by'ubumwe bikorwa amajambere byaba byanditse ahantu nawe urumva ubizi kubeye umengo nibyo mwagiye muravugana hariho rero akantu gahaze icyo nshaka ndakubwira nk'ubu nuko ko Imana umwami u Burundi cyari icivugo cy'umugambwe iprona wa Rwagasore aho ngeze mu matohoza ubunaho hanyuma umugambwe wa iprona nawo wa mirekano niwo wari ubumwe ibikorwa amajambere bamaze rero gushyira hamwe iyo migambwe ibiri bakagira bati tube tugire umugambwe umwe ibyo nibyo nzosigura hanyuma Rwagasore bati rero wewe Imana umwami u Burundi ni kibe icivugo cy'ubundi bwose
twebwe icivugo cy'umugambwe kibe ubumwe ibikorwa amajambere nico gituma rero umugambwe w'abadasigana iprona umaze kwiganza mu Burundi ubumwe ikugo amajambere cyaciye gisubirira ico kwande kwa Rwagasore kuko micombero yarari mu mugambwe w'abadasigana iprona nico yaciye ashira imbere kuruta niko rero niko kuri nk'ubu nciye nongerako izi ntabya bwa avuge mugabo nk'ubu ndabyongeye ku bunyene kumwanya ugomba kubiherana ubundi ngeje cyane
mwakoze cyane twakire na Xavier humbure umunywanyi wa nyuma mbere kudusozera kiganiro gisigaje minota 5 ariko François Xavier tumakanya urahura komeye
ndahanda komeye ndagize mwiriwe
mwiriwe neza
mwiriwe mbenje
mundamukize mutumire nitwa François Xavier nyirampeba kwari kanyu mise minari sindi kwa nyibuka ndi mupatire banyibuka ga Patrice
Allô Patrice
sindi kwa nyumva
Patrice
Rafi
ego François Xavier aravuze arakwibukije ko muba muzinanye
tot gose gose gose
yambu neza Patrice
oh ndagwahe mwaramutse imana ikuje imbere
ego twese nawe furi kwa twike mise minari nkuru
ego cyane
kandi kwara bagenzi
nzi cyane
eh wundi gashi seminari ni hombaye yisenyari kuri Jean Paul Dunga igitega
nahi
sawa bega kadina kwaguha uracha kunda cyangwa uragahetsa
oya makana kini ni sawa mbaga makana ni nini ngira pe
makana kiro jwe makana ki
ndaje
okay madama nagumye
hara komeye mwaraho
nabana
ngeze kuri bane
murafashe ikiganiro muracifati reka tugume mu kontombere y'ikiganiro kuko
nagusare jewe nanezerewe gose nuko nico kandi ushikirije
sabwe
ihamica icampimbaye nuko niyo niyo nuko kuntu bahinduye bahari umwami w'Imana umwami w'u Burundi
ekome
bakabihindura
ekome
sene ndiho byafashe ni darapo ndagunda gukeje
yego rakoze
jewe nasha ariko ndabitohoza ko kuko nane sine gatabo
eh
wow eh gona sega to kuri University of Fribourg mu bureti twavugana mwaya munini uri ama telefone nzo ndakwihamagarire
eh neza cyane
nashaka umpere reference nkumbure mu nyandiko cyanki ku kuri WhatsApp
yego
eh yaho hantu hari iyo drapo rya kera
yego
aho n'ukuntu bavuye akarihindura nanezewe nuko izi nyeri yari amaso y'intare biranezeje rwose
yego
nije nashaka kubaza gusa nta kintu umpere reference bizofasha nanjye kugira utwo ariko ndandika tutere imbere
yego murakoze cyane rwose mushinga nawe François Xavier ntirampeba ngaho igitega turaza kugerageza kubaha inimero za telefone kumbure niya twemerera mushinga nawe Patrice ntafatira kugira ngo mushima kanaki kugira ngo mushe kuganira mufashe guteza imbere igihugu kubijyanye n'akahise kacu murakoze cyane rwose
reka
karyo mushinga ntahe ntafatiro avuga akajambo kanyuma dusozera ikiganiro ndabashimiye mwe mwese mwaterereye muri kino kiganiro uyu munsi mushinga nawe ntafatiro jambo ni gwa
reka mpere kuri Patiri Patiri ni bagundi ni baraguhereza telefone yiwanje hanyuma tuvugane dutere inkuru hanyuma ndaguha ibintu byose mfise ibyo mvuga ni ibintu bya bose ubikeneye wese ndabimurungikira ikiganiro cya bose nico kugira ngo ruteze imbere hanyuma imbere yuko nsozera nagomba kuvuga ko jewe nta kahise ku Burundi nize no kuvuga nukwirya nkimara nkiba amazi ngo nakubera nta mwanya mwinshi mfise kugira ngo ndabe icyo noterera mugabo ibyo nashoboye gushika ko byose jewe ubinzabye ndabimuhereza aho rero mu gusodera rero jewe n'ukuri nagomba gukengurukira Fuad America ijwi rya Amerika ryashoboye kuntuma menyesha Abarundi tari bake aho ngeze ibyo nashoboye gukora ibyo ngeze ko ibyo mvuga n'ukuri si jambo ry'Imana ibyo mvuga si inziri ibyo mvuga sibidashaka guhinduka jewe umuntu ambwiye ati aha warihenze ndamukunda gose
none rero jewe ico no vuga nti nogira nti abanyumvise bose abarundi n'abarundi kazi barakajyaho bubahwe bagira inkundu n'impuzu bagira ibanga nibango bangira mwimbuto ugomba kuntera nterere ibyo mvuze birashaka guhinduka yamara byo nemera
ego urakoze cyane gose mushinga nahe Patrice ntafatiro aho muri Canada urakoze cyane gose ndashimiye abaterereye mu kiganiro ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije mu bwinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese umunsi mwiza.